Muteza matwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banywanyi mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Mu Rwanda ijwi rya Amerika ni kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya Bose. Mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero 19 na 22. Amakuru y'u Burundi abakoranye na nyakwigendera President Pierre Nkurunziza baramuvuga ibigwi.
Burundi burahombye, Afrika irahombye, n'isi irahombye ndongozi. Yari umugabo afise imbono afise yerekwa, yarazi ahavuye, ahageze kandi yarazi niyo ari karaja.
Albert Nasagarare ni cegera cy'umugendanyi mukuru chef adjoint du protocole wa leta y'u Burundi. Naho mu Rwanda polisi yasatse mungo z'abanyapolitiki babiri batavuga rumwe na leta, Madame Victoire Ingabire na Maître Bernard Ntaganda. Inama y'uburenganzira bwa muntu y'umuryango w'abibumbye izaterana byihutirwa ku wa gatatu i Geneve mu Busuwisi, iganire ku ivanguramoko rikorerwa abirabura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu Bufaransa, leta izarengera amashusho y'abantu baranze amateka y'igihugu batavugwaho rumwe. Izi ni ingingo z'ingenzi z'amakuru twabateguriye kandi tubagezaho, jye na bagenzi banjye bose dukorana hano i Washington DC. Iwacu twese ariho turi, mu rugo buri muntu iwe, mu rwego rwo kwirinda virusi ya corona. Mugume ku maradio yanyu. Duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi, duhereye muri Sudani, aho abagenzacyaha batangaza ko batahuye urwobo rurimo imirambo myinshi y'abanyeshuri bishwe na leta y'uwahoze ari umukuru w'igihugu Omar al-Bashir. Eugenie Mukankusi arakomeza kuri iyi nkuru.
Umushinjacyaha mukuru wa Sudani yabivuze uyu munsi ku wa mbere ko habonetse imva rusange mu burasirazuba bw'umurwa mukuru Khartoum, bivugwa ko zashyinguwemo abanyeshuri bishwe mu mwaka 1998 ubwo bageragezaga gutoroka badashaka serivisi z'igisirikare. Iperereza kuri ubwo bwicanyi ryatangiye nk'uko umushinjacyaha yabivuze. Yongeyeho ko bamwe mu bakekwaho kwica abo banyeshuri bahoze mu buyobozi bwakuweho bw'uwari perezida wa Sudani Omar al-Bashir ubu bahunze.
Eugene Mukankusi aragarutse noneho ku bibazo by'ivanguramoko n'urugomo rwa polisi ku birabura bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umuryango w'abibumbye ugiye kuganira byihutirwa kuri iki kibazo mu ishami ryawo rishinzwe uburenganzira bwa muntu i Geneve mu Busuwisi.
Itangazo ryo kuri uyu wa mbere rivuga ku icyemezo cy'akanama k'ishami rya ONU ryita ku burenganzira bwa muntu kije gikurikira icyifuzo cya Burkina Faso yasabye mu izina ry'ibihugu byo muri Afurika kwasuzumwa ikibazo cy'amoko muri Amerika n'urugomo rwa polisi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika si umunyamuryango w'ibihugu 47 bigize inteko y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burenganzira bwa muntu rifite icyicaro i Geneve mu Busuwisi. Amerika yavuyemo mu myaka 2 ishize ivuga ko hari ukubogama mu kurwanya igihugu cy'inshuti yayo Israeli. Urupfu rw'umwirabura wo muri Amerika George Floyd si rwo rwonyine rugaragaza urugomo abirabura bakorerwa. Ibi itsinda ry'Abanyafurika ryabivuze mu ibaruwa yashyizwe ahagaragara n'umuryango w'abibumbye. Yashingiraga kuri uwo mwirabura wo muri Amerika wapfuye ku itariki 25 y'ukwezi kwa gatanu gushize, umupolisi w'umuzungu yamushinze ivi ku ijosi mu mujyi wa Minneapolis, bigatuma haba imyigaragambyo mu gihugu hose no ku isi hose. Iyo baruwe ivuga ko abandi bantu bafite inkomoko muri Afurika bagiye bazira urugomo rwa polisi ntihagire inkurikizi. Uburakari ku rwego mpuzamahanga bwaturutse ku rupfu rwa George Floyd bweretse akanama k'ishami ry'umuryango w'abibumbye yita ku burenganzira bwa muntu ko ari ngombwa kuganira kuri iki kibazo. Aka kanama kavuga ko amatsinda 600 y'impirimbanyi hamwe n'imiryango yakozweho n'urugomo rwa polisi yasabye mu cyumweru gishize ko hakorwa inama idasanzwe.
Dusoze aya makuru yo hirya no hino ku isi na Fidel Niyongabo. Mu bihugu bitandukanye muri iyi minsi abaturage barimo bararandura amashusho y'ibibumbe y'abantu baranze amateka ariko batavugwaho rumwe na bose. Mu Bufaransa, President Emmanuel Macron avuga ko leta izayarengera.
Ivyo President Macron yabitangaje ku munsi w'Imana mu ijambo yashikirije abanyagihugu yavuze ku Bufaransa butazodohoka mu rugamba rwabwo rwo kugwanya ikumira rifatiye ku ibara ry'urukoba. Hari iminsi mike y'inyuma y'imyerekano ku mabi akogwa n'abapolisi bifatiye ku ikumira. Abantu bashavuye bari mu myerekano barasenyuye ivyibutso vy'abantu bagize uruhara mu gihe ja gikoroni no kugira abirabura bacakara mu Bwongereza no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amara Perezida Macron yatangaje ko igihugu ciwe kitazozimanganya bimwe mu byaranze amateka yacu canke ngo gisenyure ivyibutso vy'abantu bashobora kuba baranzwe n'ivyimviro hamwe n'imigambi bikumira abandi bifatiye kwibara ry'urukoba. Amara Perezida Macron yaremeye ko ubufaransa butegerezwa kugwanya ikumira rifatiye kwibara ry'urukoba rishobora kugira ingaruka ku mahirwe abantu bashobora kuronka mu buzima bwabo. Avuga ko ingingo nshasha zijanye n'uburinganire hagati y'abafaransa bose umuntu ataravye ibara ry'urukoba rwabo zizofatwa. Imyerekano y'ukuyamiriza ikumira rifatiye ku ibara ry'urukoba n'inguvu z'umurengera zikoreshwa n'igipolisi ku migwi y'abari kurushi yabaye mu bisagara bitandukanye by'Ubufaransa mu ndwi zirangiye. Iyo myerekano yatewe n'iyicwa muri Amerika ry'umwirabure George Floyd igihe yari mu minwe y'igipolisi.
Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Usibye ku radio yanyu mudukurikire no kuri Facebook na YouTube VOA radio yacu. Iryo VOA radio yacu ni mu ijambo rimwe. Mujye no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com naho mukurikira aya makuru uko turimo tuyabagezaho. Na makuru y'ibiyaga bigari. Amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda. Urwego rw'ubugenzacyaha rwongeye gusaka mu rugo rwa Victoire Ingabire, umuyobozi w'ishyaka d'Alpha Umurinzi, no mu rugo kwa Maître Bernard Ntaganda, umuyobozi w'ishyaka PS Imberakuri. Aya mashyaka yombi ntavuga rumwe n'ubutegetsi kandi ntaremerwa mu mategeko y'igihugu. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa araduye inkuru irambuye.
Kuva ku mugoroba wo kwa gatandatu w'icyumweru gishize nibwo amakuru yatangiye gucicikana ko mu ngo z'abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda, inzego z'umutekano zari ziri kuhasaka. Aho ni kwa Madame Victoire Ingabire Umuhoza ukuri ishyaka d'Alpha Umurinzi, ndetse no kwa Maître Bernard Ntaganda washinze ishyaka PS Imberakuri kugeza uburyacitsemo ibice ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda. Mu kiganiro na Bwana Jean Mahoro, umuvugizi wa d'Alpha Umurinzi, yemereje ijwi rya Amerika ko koko Ingabire yasatswe kandi ko bamutwaye ibikoresho by'itumanaho hafi ya byose n'ibindi.
Ahubwo natwe twabibonye itangazamakuru tukumva impamvu bavuga yuko baje kumusaka.
Ntabwo bababwiye impamvu bamusaka?
Ngo ntabwo bayisobanuye. Batwaye telefone zose ziwe n'izabo bari bari kumwe mu rugo, batwara mashine, laptopu, batwara amadosiye y'urubanza rwe, ndetse banatwara n'amadosiye y'urwanashyaka.
Kuri Maître Bernard Ntaganda we avuga ko ibyabaye bitari bigambiriye gusaka gusa.
Ndagira ngo mbwire abanyarwanda badukurikira ko ibyabaye atari saka, ahubwo nitera ubwoba tumenyereye ishyaka rya FPE. Icyo bakoze ni babanje kumena urugo, burira urupangu, bafungura ku ngufu, baca ingufu uri ku rugi rwo ku marembo. Sinzi rero ibyo ngibyo mu myabyita ko ari isakwa, kuko ibyo kurira urugo tuzi ko bikorwa n'amabandi n'abajura cyangwa se abicanyi.
Maître Ntaganda nawe avuga ko inzego z'umutekano zatwaye ibikoresho byose by'itumanaho.
Navuga nka mudasobwa, batwara amatelefone, batwara za flash, batwara akuma kitwa router kamfasha kubona network n'ibindi bikoresho. Ariko bigaragara ko atari byo bari bibanzeho gusa, ahubwo banatwaye n'ikindi cyose kitwa agapapuro kanditseho kose mu rugo baragatwaye, ariko bakibanda cyane cyane kwitwa dupapuro tw'abantu dukorana cyane cyane abantu bo hanze.
Tuvugana n'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIBU, Madame Marie Michel Umuhoza yavuze ko aba bombi koko basatswe. Avuga ko hari n'abandi bari gusakwa.
Mu bikorwa by'iperereza hari igihe biba biri gukorwa bikaba ngombwa ko hakorwa n'isaka. Ibyo biri gukora.
Hari ibyaha mubakekaho?
Kugira ngo isaka ribeho hari amakuru y'ubugenzacyaha rwari rufite ku iperereza biri gukorwa ku muntu witwa Munyabugingo Gaston.
Yego.
Yaje iperereza riri gukorwaho, hari ibyagiye bigaragara bikeneye ko habaho n'isaka ahantu hatandukanye, ndi bagafata ariko atari kwa Ingabire gusa cyangwa kwa Ntaganda gusa, hari n'ahandi.
Mu bitangazamakuru byegamiye kuri leta byari byatangaje ko Bwana Gaston Munyabugingo ukorera mu Minisiteri y'Uburezi ari we wabaye imbarutso y'irisakwa ku banyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi, kuko ngo yafashwe agerageza gutoroka igihugu ajya kwifatanya n'imitwe irwanya leta. Aha ngo yari yoherejwe na Madame Victoire Ingabire. Umuvugizi wa d'Alpha Umurinzi we agashimangira ko Ingabire ntawe utemerewe kuvugana nawe.
Gaston Munyabugingo ubundi ni umuyoboke w'ishyaka rya FPR, ni umuntu wari usanga afite icyizere. Ikindi yari perezida wa FPR Murindiri, ni ukuvuga ngo uwo muntu urumva mu by'ukuri ntabwo yari asanzwe ari umuteroristi. nibaza ukuntu yaho umuteroriste kubera ko noneho ari uko famiye yibugiranye imigenderanire na president w'ishyaka Ndarushumurindi. Mbese kwegera Ingabire cyangwa kuvugana nawe bitari guhindura umunyacyaha. Ingabire nta muntu avangura, yemerewe kugira inshuti, yemerewe gusurwa, nta mupaka ntarengwa w'abantu bagomba kuvugana. Gaston Kanyabugingo ntacyo bavuganaga kidasanzwe.
Twavuga ko kwa Ingabire ubu ngubu hameze hate?
Kwa Victoire Ingabire haratekanye, nta kibazo, n'amahoro.
Mu bindi b'abanyapolitiki bavuga inzego z'umutekano zatwaye harimo amafaranga, ayatwawe kwa Ingabire ntitwabashije kumenya umubare wayo, ariko Maître Bernard Ntaganda we avuga ko bamutwaye miliyoni imwe n'ibihumbi 178, akavuga ko bagamije kumwicisha inzara. Umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha akavuga ko ntacyo yabivugaho.
Ibyo avuga ntacyo twabivugaho, ariko baramutse baranaye mutwaye ikiza nuko abari gusaka bari gusaka mu buryo bwemewe n'amategeko. Ibyatwawe ibyo ari byo byose bidakenewe bigasubizwa ba nyiracyo.
Kuri Gaston Munyabugingo ngo arakekwaho ko yaba yaragiye koherezwa na Ingabire mu mitwe y'iterabwoba ndetse n'abandi.
Mu gihe twasuraga Maître Bernard Ntaganda i Nyamirambo aho atuye, hari nka saa tanu zibura iminota icumi twabisikanye n'imodoka ya RIB pickup yo mu bwoko bwa Volkswagen yarivuye kwa Ntaganda irimo abantu babiri. Ntaganda yemera ijwi rya Amerika ko bari baje kumusaba password cyangwa ijambo ry'ibanga rya email akoresha kugira ngo binjiremo barebe ibiganiro agirana n'abandi bantu. Yavuze ko inzego z'umutekano zamumenyesheje ko akekwaho ibyaha by'iterabwoba no guhungabanya umudendezo, ibyaha bisa n'ibyo yafungiwe mu 2010 ubwo yashakaga kwiyamamariza gutegeka u Rwanda. Namubajije niba bitamuteye ubwoba kumva ko ashobora kongera kwisanga mu buroko. Ntaganda ati:
"Njyewe urugo rwanjye narwubatse muri gereza. Niba rero umutima nama wanjye numva ko urugo rwanjye narwubatse muri gereza, birumvikana ko nta bwoba mfite namba nuko nafungwa."
Mu minsi ishize nibwo Bwana Vena Abayisenga wo muri Darufa umurinzi yaburiwe irengero aho ngo yari yagiye kugura amayinite ya telefone. Mu bihe bitandukanye kandi abanyapolitiki bari gusakwa bombi bakunze kumvikana batarya umunwa mu kunenga imyitwarire y'ubutegetsi bw'u Rwanda imbere y'icyorezo COVID-19 bavuga ko bugamije kwicisha rubanda inzara. Bagira ubusanzwe rya Amerika i Kigali.
Mu Burundi hashize icyumweru President Pierre Nkurunziza atabarutse, Abarundi n'abanyamahanga bakomeje gusinya mu gitabo cy'iteka cyo kumwibuka i Bujumbura, naho abakoranye na nyakwigendera nka Albert Nasagarare, icyegera cy'ushinzwe gutunganya ibikorwa bya nyakwigendera na Jean-Claude Karerwa Ndenzako, umuvugizi wa President Nkurunziza, baboneraho umwanya wo gusobanura umurage asize. Ni inkuru ya Eloge wirika neza.
Kuva ku munsi wa gatatu w'indwi heze haraye hatangajwe isandaba rya President Pierre Nkurunziza, Abarundi n'abanyamahanga barakuburakuranwa kirimba cyitiriwe ntara rushatsi kiri Bujumbura, baje gusinya mu gitabo cy'iteka cyo kumusezera no kumwubahisha. Nakaryo ku bantu bakoranye bagize amahirwe yo kumumenya kumuvuga mbere rimwe na rimwe no kwishura ku bibazo wa canke kucatari bake, na cyane cyane abatavuga rumwe na nyakwigendera bamunenga akiriho kugeza umunsi yasezera isi. Jean-Claude Karegwande Nzako, mvugizi wiwe, arasigura nk'urugero ibyo yagirizwa ko ku ntwaro yiwe y'inubye abanyamahanga bagiranira umubano mubi. Bwana Karerwa bicisha mu migani yakunda kuganira na Shebuja. Ndenza ko ntayengesha nyakwishura ku bibazo by'amenyesha makuru hukirimba ahaguma mu bakira abashitsi.
Yabaye umuntu novuga umukuru w'igihugu wa mbere mu Burundi yanse yuko abanyamahanga bigira amagadigadi mu gihugu cy'u Burundi, kuko yagomba guhesha igihugu cy'u Burundi ijunja n'ijambo cyari gifise imbere y'umuzo w'abakoloni. Akavuga ati: "Nitwangira abanyamahanga ko baza mu Burundi, nibaze mugabo baze gusuma, nibaze nk'abasuma, baze nk'abasuma tubasumishe, ariko baje nk'abasuma tubiyamirize." Urumva yarafise umutima wo gukunda igihugu w'ikirenga, bamwe bita mu Gifaransa abapatriote, ntiyanka abanyamahanga, ariko ashaka ko abanyamahanga bo kwigenza mu Burundi nk'uko Abarundi bigenza bagiye mu mahanga. Ikindi yamye ari umuntu yiteguye, yari umuntu yamayitego yavyiteguye iminsi yose, akatubwira ati: "Tugire iherezo ryiza, dutegere yuko hakwisi ari urugendo gusa guca mugacana yandi, ejo nitwagenda abantu baze bavuge bati harabaye umugabo." Akamatwigisha kwisunga ubutwari, ubutore, ubuhizi, za nkingi z'ubuntu Abarundi ba kera barerera ko abana babo, akatwigisha ingene abami ba kera bahesheje iteka ritekane n'icyubahiro igihugu. Atera umuntu wese muri urugendo, muri umwanya muto yamara ku isi, azogenda abantu bamwikugura, azogenda abantu bamukumbura.
Albert Nasasagale nawe cegera cy'umugendanyi mukuru wa nyakwigendera asanga atari urundi bwonyene bubuze. Uyu yatanguranye na president Nkurunziza umunsi wa mbere arahira mu nama nshinga mateka mu Kigobe bakagendana kugeza umunsi yahemye impwemu za nyumikarusi. Hari ibintu bitatu nyamukuru yamwigiye ko byose avuga ko bikubiye mu ijambo ubuntu. Kuri uyu wa mbere Nasasagale nawe nyene yari kukirimba.
Burundi burahombye, Afrika irahombye, n'isi irahombye indongozi. Yari umugabo afise imbono afisiyerekwa, yarazi ahavuye ahageze kandi yarazi niyo ari karaja. Ndetse namuravye ariko aratambuka, warona ko ari umuntu adatambuka ushagirika ariko atambuka yiyemera azi yari karaja. Ikintu gikomeye kikunda kugora indongozi ni kurengera ivyamoko ivyintara. Yari umuntu yamaze kurengera ikibazo c'amoko, ikibazo c'intara ndetse n'ikimiryango. Kandi cyasagasheshwa rumuri muravye abari bamukikuje bari abantu ubwoko bwose b'intara zose. Kindi namwigiye ko yari afise ubuntu. Umurongozi kenshi iyo afise ingorane yifuza ko bamukikuje bose biyumvira we n'ibyo we gusa. Nkanze n'akarorero igihe aca mu ngorane z'2015 waza wumva akubajije ati mbega naka wa mwana wa witwa naka hamwe yavunika mbega yarakize neza, akabaza umuntu ati mbega mukanaka yasigaye ari umupfakazi ameze gute, akibuka abo biganye, akibuka abantu muri izo ngorane ziwe zose zari zimuremereye. Isi yose irikiramuvuga ntiyibagira kumenya ubuzima bwamukikuje, akabaza n'abo biganye bakuranye.
Karego nawe yemeza ko bagikekeranya ku butwari n'icyo Nkurunziza yamaze bazobibonera mu bitabo yari karandika.
Muzobibona mu minsi iza hari ibitabo bitandukanye ashenge yadahejeje kwandika, mugabo aba bafashanya bazobana ibyo bitabo babyandike babiheze yakoresha imyibutsa cyane. Kuko twatugira umunyabwenge kuva kuri ba Salomo n'abandi barundi basokuru bacu imvugo yabo barakoresha imyibutsa n'imigani. Je ndabikubwira rero nk'ubizi kuko bavuga ngo inkuru y'inkuba ntivuga uwo yakubise, ivugwa n'uwo ibagwa n'uwo ya ushije. Uwo mwibutsa uvuga ngo hakugwana n'umuzimu wogwana n'umuzima n'umwibutsa yadusigura abarundi kuva na kera bamye bubaha umuntu yashengeye. Niho bavuye n'umugenzo wo guterekera bakagenda kuraba abantu bapfuye, kuko bavuga ngo akibi kuzimu kiburukira mu buzima. Iyo umuntu apfuye ntaba yarapfuye, yaraheza akagaruka mu wundi muntu. Abantu iyo bamuvuze nabi, iyo bamuhemukiye baramubona mu ndoto akababuza itiro, akababuza amahoro. Ariko uriho uronka naho umwinyegeza. Mu cyo gituma rero yatwigisha no gusonera abapfuye tukabuba. Nahamona duhagaze ingoro yayitiriye umwami ntare ushatshambara ntama ariwe dukesha Uburundi, dukeshwa na rya yerekwa yadushiramo yo gushira Imana imbere, gushira abarongozi imbere, hama no gushira igihugu imbere.
Pierre Nkurunziza yarongoye Burundi imyaka 15 yo kwije imyaka 56 y'amavuko itariki 18 z'ukwa 12 kubuza. Kugeza ubu umunsi president Nkurunziza adoshingurirwa ko nturatangazwa. Eroje uri ka neza ijuru rya Amerika
iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu
kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Aho president Yoweri Museveni yategetse ko amabendera y'igihugu yururutswa kugera hagati kugera umunsi umurambo wa nyakwigendera president Pierre Nkurunziza w'u Burundi uzashyingurirwa. Hagati aho abaganda muri rusange bakiriye bate urupfu rwa president Nkurunziza, nibyo umunyamakuru w'ijwi rya Amerika muri Uganda Ignatius Bahizi atubwira.
Nubwo ari impunzi kandi zimwe zarahunze ku butegetsi bwa perezida Pierre Nkurunziza, impunzi z'abarundi mu nkambi ya Rukinga navuganye nazo zivuga ko zashavuye birenze urugero kubera urwo rupfu rw'umukuru w'igihugu.
Twebwe nk'abarundi turabarundi bari nyuma y'igihugu turi mu mpunzi, mu by'ukuri nta muntu yonezerwa wumva ngo umuntu yabuze ubuzima bwiwe uburyo bwose bugenda. Ariko kwakira amakuru nk'ayo avuga ko nk'umukuru w'igihugu aba yapfuye mu buryo nk'ubwo nta muntu yobinezerwa, kuko naho turi nyuma y'igihugu natwe turakunda igihugu cacu. Kandi
urupfu rwa Nkurunziza perezida w'u Burundi n'ukuri gwararutunguye cyane, twumva tugize ubwoba cyane kubera ko nubwa mbere tubonye umuntu w'umutegetsi nkuriya agwara none hakacaremberaho agahwera.
Kuri zimwe ngo Perezida Nkurunziza yari amaze gukora ibintu bikomeye mu rwego rukubaka politiki nziza na demokarasi kandi akaba zari zibifitiye icyizere, ariko ubu ngo zifite ubwoba yuko umurage yasize wo guhererekanya ubutegetsi mu mahoro ushobora kutazubahirizwa, bityo bigasubiza inyuma ibya demokarasi mu gihugu.
Twagize ubwoba cyane ko Uburundi bushobora gusubira hanyuma, twiheweje tugakurikirana aho yari yakuye Uburundi anaho yarabushikije. Noneho rero tugize ubwoba cyane kwa ruriya rupfu rwiwe ku Burundi bwo busubira kongera bugasubira inyuma gusumbya aho bwari bugeze.
Uburavye nk'umurongo Burundi bwari ko burafata kwa dufisemo akizere gakavuga ko yarahereje ubutegetsi ku bushake, hanyuma natwe tukareba ko ari gishasha coza kubera ko gwa yarakoze co gushikiriza ubutegetsi bimuvuye ku mutima ta ntambara zibaye atamaraso yenze kumeneka. Ikintu ciza ku Barundi wari umuco mwiza aratanguje. Rero ubwo twebwe turababaye cyane kuko rero dusanzwe twifitiye n'ibibazo nk'abari nyuma y'igihugu, ariko iyo umuntu atanguje viziyo hanyuma agahita apfa iyo viziyo atarayikora ngo yereke abantu ko yayirangije neza, mu by'ukuri turavuze ubwo wakume ngo icyo cyumve kuzava kinigirwa mu menshi kuko Abarundi baragowe.
Kuba hanze y'igihugu izi mpunzi zivuga ko urupfu rw'umukuru w'igihugu cyazo ruziteye ubwoba bwinshi kuruta n'abari imbere mu gihugu.
Bene ntabwo twamwanka n'ubwo twari hanze y'igihugu kuko yatugirira akamaro karekare, kuko imiryango myinshi n'Uburundi buri mu gihugu cy'Uburundi ni benshi cyane kuko twamukunda. Tumwe turitegereza urupfu rw'iwe rwaratubabaje kuko ntawe abura kubabara uri umukuru w'igihugu. Mu bindi bihugu umukuru w'igihugu yapfuye niho aranumva bakunda kuvuga ati bamutwe mu bindi bihugu bamuriza indege bakajya kumuvuza bakareba uburyo yapfuyemo. None mu gihugu cy'u Burundi nta byuma bya rutura byo babihari cyangwa se boshaka mu bindi bihugu bashobora kumupima tukareba urupfu rw'iwe icyo wakimwishe. Ego kweri bakagerageza none bakaduha ihumure nkuko tugira tubyumva ku maradiyo mugana mubikisha aho mubw'abanyesha makuru yuko ashobora kuba yishwe n'umutima mukaduha ihumure tukamenye indwara yo bimwishe. Natwe Abarundi turi hanze y'igihugu natwe tuhagira icyo twazobwiye abana bari batoya bari tubereka kazoza umukuru w'igihugu cy'u Burundi Nkurunziza akamaro yari ifitiye Uburundi.
Muri Uganda igihugu cyose nacyo cyunamiye nyakwigendera Peter Nkurunziza wo Perezida Museveni yavuze ko yari inshuti y'igihugu kandi aharanira ubwiyunge bwa Afurika y'Iburasirazuba na Afurika muri rusange. Kuva kuwa gatandatu w'icyumweru gishize ibendera y'igihugu cya Uganda hamwe n'iya Afurika y'Iburasirazuba muri iki gihugu, Perezida Museveni yategetse ko zimanikwa ibikiye kugeza ubwo Perezida Nkurunziza azashingurirwa. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Ijwi rya Amerika none tujye ku rwego mpuzamahanga n'u Burundi. Nyuma y'urupfu rwa President Pierre Nkurunziza, CPI n'ukuvuga urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ruhoraho irakomeza akazi kayo ku birego by'ubwicanyi bwakoze mu Burundi kuva mu 2015. Naho abahanga ba Loni bakora amatohoza ku Burundi barasaba leta nshya igiye kujyaho mu Burundi kwemera noneho gukorana nabo. Leta ya Perezida Nkurunziza yo yari yarabangiye. Mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru adufitiye inkuru irambuye.
Kuva mu mwaka wa 2016 ishyamwe mpuzamakungu ONU ryarashizeho umugwi ukora amatohoza ku byaha by'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu mu Burundi. Yamara ubutegetsi ntibwigeze bwemerera abagize uwo mugwi kugera ku butaka bw'igihugu. Mu gihe Abarundi bakirindiriye ko Perezida yatowe arahirira amabanga yiwe, uwo mugwi wa ONU wibaza nimba ibintu bigiye kunyuka canke ku inzego nshasha zizohagarika ayo mabi. Ubutwara uwo mugwi Dodudien yahaye ikiganiro cihariye Ijwi rya Amerika. Ati turi nko mu mayira abiri y'abatwebwe umugwi ukora amatohoza canke Abarundi ubwabo. Ni ukumenya nimba ihonyangwa ry'agateka kazina muntu twavuze akatari gake ko rizobandanya rizokongerekana bikabije canke rizohagarara. Icya kabiri, mbega bagirizwa ayo mabi bagiye guhanwa. Hanyuma icuka ca politike coba kigiye gusubira kubaciza uko tuyanganiranira mu vya politike guhere abantu bashikiriza ivyiyumviro vyabo ataco binona ndetse na maradiyo akore ikindi ninge n'igihugu kigiye kuvyifatamwo mu kugwanya kiza c'umugera wa corona
la crise de la pandemie du coronavirus
mugiye mu myaka iheze uwo mugwi utemerewe gushika ku rubuga mu Burundi ubu wizeye ko uzokwemererwa kwishikira kuvugana n'inzego nshasha z'igihugu umviriza ibyo twavyifuje twongera tubisaba kuva kera ko twahabwa ubwo burenganzira kuvugana n'abarundi aba baserukira mu mashirahamwe n'amasendika hamwe n'abategetsi batandukanye ibyo bizojana n'imigenderanire myiza mu karere muri Afrika hamwe na ONU twebwe tuzoguma turi kanoye kubiriko biraba byose mu gihugu n'abacingwa manza batwaye amadosiye muri senera mpuzamakungu mpanabyaha CPJ ku byaha byakozwe ko amatohoza na ONU barafite ico bacikiriza umwe mu bagize urunani bise Collectif des Avocats de la Partie Civile avuga ko urupfu rwa perezida Nkurunziza rudahagarika amatohoza ya CPJ naho ari inkuru y'umubabaro kandi ari umwe mu bugize ico babazwa
Petero Nkurunziza ari mu bantu bari gushobora gutanga umuco ariko urupfu rwiwe ntirushobora guhagarika na gatoyi amatohoza cyangwa ukurikirana abakoze ivyaha cyane cyane amadosiye yashikirijwe senare mpuzamakungu mpanabyaha aho harimo bamwe bamwe mu nzego za leta naho yari kuba ariho hari kuguma ha babazwa n'abakurikirana ubutungane ko ntiyari kuba ari Petero Nkurunziza gusa bamenye yuko urupfu rwa Petero Nkurunziza ataco ruhindura mu matohoza cyangwa mu gukurikirana abagirwa n'ivyaha mu Burundi abo rero tubashingishije ijisho
abo bamaze gutwara amadosiye agere ku 2000 muri CPJ biteze ko abategetsi bashasha bazokwisubira ko ku ngingo yo gukura karenge muri CPJ yafashwe na leta mu mwaka wa 2017 maze igihugu kigasubira gukorana neza niyo sentare amashami mpuzamakungu akingira gateka kazi na muntu nk'ijya abanyamerika Human Rights Watch yiteze ko ubutungane bukora kubagirizwa mabi atandukanye yakozwe ku butegetsi bwiye kurangiza ikiringo Lewis Mugye atwari gisata cha Afrika yo hagati muri Human Rights Watch yabibwiye umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika
La mort de président Nkurunziza n'empêche pas que justice soit
Aturupfu rwa perezida Nkurunziza ntirubuza ko abakoze amabi kuva muri 2015 babihanirwa bwa bwicanyi ndengera butungane ugufungira abantu busa uguhohotera abatavuga rumwe na leta kuba burabuza abenshi bakekwa ko ayo mabi nubwo aruka gwimbonera kurezega imyo mugambo uri ku butegetsi ariko hariho n'abatavuga rumwe na leta bagirizwa amabi nabo bakoze Ego Nkurunziza ntakihari ariko abo bakoranye barahari umugenzi wo kudahana ibyaha uranduranwe n'imizi
que les jours d'impunité se termine
twagirageje kurondera abashikira nganje bo butungane n'ubagateka kazi na muntu turababura iyo tubaronka ku matelefone yabo twari kubabaza icyo bavuga ku matohoza ya CPJ n'uwo mugwi wa ONU hame nuko imigenderanire n'izo nzego yoba igiye guhinduka bamwe mu bakozi bakuru bo muri ubwo bushikira nganje batumenyesheje ko ataco bashobora kubivuga ko kuko igihugu kikiri mu kigandaro Icyo bikoze igihe umugwi wa ONU watanga raporo igira gatatu ku Burundi mu kwezi kw'icyenda ku mwaka uheze ubuserukira Burundi muri ONU ambasaderi Tabu Renova yavuze ko yabwo umugwi wa ONU n'ayandi mashirahamwe bakora amatohoza afise ahengamiye
toute commission d'enquête a l'obligation de présenter des rapports dénués de
toute gambreho twebwe duserukira Burundi dutangwe kumenyesha ko raporo yose itangwa ngaha yabwirizwa kuba atabubeshirimo yamara tubona ko igisata cagateka kazi na muntu cahinduye ingendo mu kwemera ibinyoma ku byerekeye igihugu cacu warataye intumbero rero yo gutohoza ibyerekeye agateka kazi na muntu ahubwo sigaye ufite intumbero za politike mu kurangiza twagira tumenyeshe ko igihugu gitekanye inzego zitegwa ako kama na ONU nizavuye mu matora aheruka zirongowe na Evariste Ndayishimiye bucarahirira gutwara igihugu ku munsi wa kane igitega ku mugwa mukuru wa politike Pyeklave ni nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Nshuti banywanye ba radio Ijwi rya Amerika naha aya makuru ahumurije mbashimiye cyane rwose ko mwayakurikiye mukomeze mugubwe neza rero na gahunda za radio yanyu Ijwi rya Amerika munirinda virusi ya corona murakarama.